Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ratizwe rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Shuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nanje Edi Rwema ndabasuje kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abo bantu bavuga ko bagikoze amatohoza mu Burundi bakiyita abahinga ni ikinyoma, kuko nta matohoza yakozwe mu gihugu cy'u Burundi. N'abantu bagiye begeranya utuntu tuzi raporo twagiye turasohorwa na ya mashyirahamwe yitwa ngo arigenga.
Uwo ni Ambassador Willy Nyamitwe avuga kuri raporo yashikirijwe n'umugwi w'abahinga bigenga ba ONU ku byerekeye agateka ka muntu mu Burundi. Korea ya ruguru yashikirije ubutumwa bushasha bw'akagagazo ku bihano bishasha urwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU rwafatiye icyo gihugu ku mugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike.
Aung San Suu Kyi uyobora ishyaka riri ku butegetsi muri Myanmar yahagaritse urugendo yagombaga kujyamo mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye i New York, mu gihe amahanga akomeje kumugaya ko ntacyo akora ku ihohotera n'ubwicanyi bukorerwa abaturage b'ubwoko bw'aba Rohingya.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko cishe no musiko wa gatatu abagwanyi batandatu b'umugwi Al-Shabab mu manuko bwa Somalia. Icyo ni igitero kigira icya kane Amerika igize kuri Al-Shabab muri uku kwezi konyine.
Naho muri Afghanistan, polisi y'icyo gihugu iratangaza ko igitero cy'umwiyahuzi ku marembo y'ikibuga cya cricket cyahitanye abantu batatu, gikomeretsa abandi batanu mu murwa mukuru Kabul. Aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato.
Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Korea ya ruguru cyashikirije ubutumwa bushasha bw'akagagazo ku bihano bishasha urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi wafatiye icyo gihugu ku mugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Korea ya ruguru bwatangaje ko ivyo bihano bishasha bigenewe kuniga igihugu cya Korea ya ruguru n'abanyagihugu baco. Mu itangazo ubwo bushikiranganji bwashikirije no munsi ku wa gatatu, ubwo bushikiranganji bumenyesha ko Korea ya ruguru izokongereza utwigoro twayo mu mugambi wo gukingira uburenganzira bwayo bwo kubaho. Ibihano bishasha mu by'ubutunzi Korea ya ruguru yafatiwe byafashwe mu ntumbero yo kwishyura ku ngingo y'icyo gihugu yo kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye cyane ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icyenda.
Aung San Suu Kyi uyobora ishyaka riri ku butegetsi muri Myanmar yahagaritse urugendo yagombaga kujyamo mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye i New York, mu gihe amahanga akomeje kumugaya ko ntacyo akora kwihohotera n'ubwicanyi bukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'aba Rohingya. Aba Rohingya barenga 370,000 bamaze guhungira mu gihugu cya Bangladesh. Umuvugizi wa leta Zaw Tay yatangaje ko Aung San Suu Kyi watsindiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel azaguma mu gihugu aho akomeje guhangana no gukurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke. Abaturage b'aba Rohingya mu gihugu cya Myanmar bakomeje guhoterwa, kwicwa no gukurwa mu byabo. Aung San Suu Kyi ashinjwa kuba yarananiwe guhagarika ubwo bwicanyi bwibasira ubwoko bw'aba Rohingya. Kuri we avuga ko amakuru menshi kuri icyo kibazo ari ibinyoma. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu abagize akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye bari buhure mu nama idasanzwe kuganira kuri icyo kibazo n'uburyo uwo muryango watanga ubufasha kubahura nacyo. Ikibazo cy'aba Rohingya cyatangiye kuvugwa cyane ubwo abagize ubwo bwoko bateraga ibirindo bya polisi n'ibya gisirikare, bavuga ko byari mu rwego rwo kwirwanaho mu mpera z'ukwezi kwa munani. Kuva icyo gihe abaturage basaga 400 bamaze gutakaza ubuzima bwabo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku makuru yerekeye Afrika, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko cishe no munsi kwa gatatu abagwanyi batandatu b'umugwi Al-Shabab mu manuko bwa Somalia. Icyo ni igitero kigira kane Amerika igize kuri Al-Shabab muri uku kwezi konyine. Mu itangazo ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika bikorera mu karere ka Afrika byamenyesheje ko igisirikare cya Amerika cyagize igitero ku bagwanyi b'umugwi Al-Shabab hafi isaha 8 n'iminota 15 zo mu ijoro mu gice kiri hafi y'ibirometero 260 mu manuko bw'umugwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Mukuru w'igisagara cya Barawe, Aden Omar Madobe, avuga ko ico gitero cyabereye mu mihana yahitwa Kunyo Barrow hafi kibanza cy'abagwanyi ba Al-Shabab. Ico gitero cyagizwe n'igisirikare cya Amerika gifatanije na leta ya Somalia. Igitero cyo numunsi kwa gatatu kigira iki 12 inteko za Amerika zigize ku mugwi w'iterabwoba Al-Shabab muri Somalia kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Mu ndwi iheze igisirikare cya Amerika cyageze ibitero bibiri bitandukanye by'indege zitagira abadereva byahitanye abagwanyi bane ba Al-Shabab. Ku munsi wa mbere abantu 16 barishwe, benshi muri bo abasirikare ba leta ya Somalia, igihe abagwanyi ba Al-Shabab bagira igitero mu gisagara cya Beled Hawo kiri ku rubibe n'igihugu cya Kenya.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Kamboji yamaganye amagambo aherutse kuvugwa na Minisitiri w'Intebe Hun Sen ashinja Amerika gushaka guhirika ubutegetsi buriho muri icyo gihugu. Ambasaderi William Hines yavuze ko ibyavuzwe na Minisitiri w'Intebe ari ibinyoma bigamije kuyobya kandi ngo bidafite ishingiro. Sen yashinje Amerika gushaka guhirika ubutegetsi bwe ubwo leta yari imaze guta muri yombi Kem Soka utavuga rumwe na leta imushinja kugambanira igihugu no gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hun Sen wigeze kuba umuyobozi ukomeye mu butegetsi bw'abakarmeli Rouge amaze imyaka irenga 30 ategeka Kamboje. Muri iyi minsi hitegurwa amatora azaba mwaka utaha, Sen akomeje kwibasira abatavuga rumwe na leta n'itangazamakuru. Mu cyumweru gishize leta yafunze ikinyamakuru The Cambodian Daily cyandikwa mu Cyongereza. Amaradiyo menshi akunze kumvikanaho abatavuga rumwe na leta arimo n'Ijwi rya Amerika yamaze gufungwa n'ubutegetsi. Ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika bwatangaje ko bubaye buhagaritse ibikorwa byawo mu murwa mukuru Phnom Penh nyuma y'iterabwoba abakozi baryo baterwaga na guverinoma. John Lansing uyobora ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika yamaganye iyo myitwarire ya guverinoma ya Kamboje, abasaba kureka itangazamakuru rigakora mu bwisanzure nta nkomyi.
Radio ya Amerika i Washington DC tugaruke muri Afrika aho leta y'igihugu cya Tanzania yafatiye ingingo zikomeye amashyirahamwe acukura ubutare. Iyo leta imenyesha ko aya mashyirahamwe atariho amatagisi yayo. Abahinga bavuga ko iyo ngingo ishobora gutera ubwoba abanyamitahe. Leta ya Tanzania iherutse gufata ubutare bwa diyama bw'agaciro k'imiliyoni 15 z'amadolari y'isosiyete y'igihugu cy'Ubwongereza Petra Diamond. Yagirize iyo sosiyete ko yagabanije agaciro k'ibidandazwa bigurishwa hanze y'igihugu. Mu kwezi kw'indwi leta ya Tanzania yasabye sosiyete icukura inzahabu Acacia kuriha imiliyari 190 z'amadolari mu byo ivuga ko ari amatagisi atarishwe. Leta ivuga ko iyo sosiyete itavugishije ukuri ku nzahabu yagurishije hanze y'igihugu. Perezida w'igihugu cya Tanzania John Magufuli ntiyariye umunwa mu kuvuga ko ayo masosiyete ariko asahura igihugu kandi ko bamwe mu bagize uruhara mu bwo busuma ari abanyatanzania. Umuhinga mu vyerekeye igisata cyo gucukura ubutare muri Tanzania Fatima Karume yibaza ko ingingo ya leta iteye impungenge abanyamitahe.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Afghanistan aho polisi muri icyo gihugu itangaza ko igitero cy'umwiyahuzi ku marembo y'ikibuga cya cricket cyahitanye abantu batatu gikomeretsa abandi batanu mu murwa mukuru Kabul. Umuvugizi wa polisi yabwiye Ijwi rya Amerika ko abashinzwe umutekano bari mu bakozweho n'icyo gitero. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa cricket muri Afghanistan bwavuze ko nta mukinnyi wagize icyaba imbere mu kibuga. Icyo gitero cyahagaritse gato umukino ariko uza gusubukurwa nyuma. Kugeza ubu nta muntu cyangwa umutwe wari wigamba icyo gitero. Irushanwa ry'ibyumweru bibiri rya cricket ryatangijwe kuwa mbere mu kibuga cy'i Kabul mu gihe hakomeje ibitero byibasiye umujyi bigabwa n'intagondwa z'abataliban n'indi mitwe y'iterabwoba.
Mubandanya kudukurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umugwi w'ishyirahamwe ONU ujeje w'agateka ka muntu utegekanya kwiga ibyashikirijwe n'abahinga ba ONU bajeje gutohoza kwigenekerezo rya 18 gihugu kwezi kw'icyenda ibirego bivuga ko mu Burundi agateka ka muntu kahonyanzwe kandi kabandanya guhonyangwa. Ambassadeur Willy Nyamitwe ari Geneve gukurikirana ibikorwa by'umugwi wa ONU ujeje w'agateka ka muntu yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije icyo yibaza kuri uwo murwi w'abahinga ba ONU n'ivyo washikirije.
Icyo umuntu yokosora nuko abo bantu bavuga ko bagikoze amatohoza mu Burundi bakiyita abahinga ni kinyoma, kuko nta matohoza yakozwe mu gihugu cy'u Burundi. N'abantu bagiye begeranya utuntu tuzi raporo twagiye turasohorwa na ya mashyirahamwe yitwa ngo arigenga, hanyuma baca bashikiriza ikintu ari intumbero ya politiki cyane cyane. Murumva rero yuko ata matohoza yakozwe, nabo atavuga ngo n'abahinga bajejwe amatohoza, ahubwo ari abantu bari bafise intumbero y'ugushikiriza ibijyanye n'ingingo za politiki zafashwe kera.
Aho ukera kwigenekezo rya 18 gi ku kwezi kw'icenda ako kanama gakorana kakiweza Burundi, ikintu mwiteze ko kizofatwa, ingingo mwiteze ko kizofatwa ni hiye?
Nawo uvuga ngo ingingo izofatwa ni iyi, kuko inama ntiragera. Mugabo icyo munashobora kuvuga ni icyo abanyaburaya bifuza ko gifatwa nk'ingingo. Abanyaburaya rero bifuza yuko habaho ingingo ijanye no kongereza ikindi kiringo cy'umwaka kuri aba bantu biyitanga n'abahinga, hanyuma mukamuzi yuko nabo byo bashikirije bavuga yuko bifuza yuko ya sentare mpana vyaha mpuzamakungu ariyo yofata ikibazo cy'u Burundi mu minwe. Ivyo navyo mukamuzi neza yuko arivyo bamwe bakoresha mu gutera umutekano muke mu bihugu vya Afrika. Ivyo rero nivyo bifuza ko bishikwa, ko ariko Imana y'u Burundi, Imana y'abarundi ikaba ibabona ishora kubafasha kurengana ibi nkuko barenganye n'ibindi. Muravyuka bari bagerageje n'utembagaza intwa inzego zitore n'abanyagihugu bikanka, bakagerageza kuzana ibijanye n'imigumuko mu gihugu bikanka. Ivyo vyose rero ni kimwe mu bintu bashira imbere mu gutoteza ibihugu bimwe bimwe n'abanyagihugu bamwe bamwe ba Afrika cyane cyane, ariko turizeye neza yuko tuzorusimba nkuko twasinjye n'ibindi byose bigeragezwa.
Mwavuze ko urya mu rwi abahinga batatu bawo ni batashoboye gushika mu Burundi kugira ngo bakore amatohoza, ariko amakuru atangazwa avuga ko Burundi ari bwo bwanse ko bakora icyo gikorwa, aho muvuga ko iki mu kanya gato
Burundi ntibwanse ico kuko urya mugwi wagiyeho bidakurikije amategeko. Murazi yuko hariho iraporo yari yasohowe n'undi mugwi, bakavuga yuko baturukanije inkuru ku buhinga bwa WhatsApp kandi bari bahawe impusha zo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bategeza kuza inshuro zine, baza kabiri, hanyuma ubwa nyuma bavuga ngo ntibaje ngo kuko ngo umutekano mu gihugu cy'u Burundi ari mu kimwe cya gihe. Mwumva n'abacuraranzi rugarangiranwa ba Kidumu n'abandi bimwe bya Misi Burundi byaba mu Burundi ubya kirya gihe twe twibereye mahoro ntangere, bo bavuze yuko bataje kuko babona kumenga mu gihugu cy'u Burundi nta mahoro ahari. Uwo mugu rero uyu mushasha usohoye iki kiraporo kitagira umutwe n'amaguru nuwashizweho rero bivuye kuri iyo raporo rero yiyamirijwe n'u Burundi kuko yarimwo ibintu by'agacamutwe kandi by'ibinyoma. Umva rero yuko leta y'u Burundi itabagiye kuza mu gihugu cy'u Burundi, leta y'u Burundi ntishobora gufata ikintu giciye mu gikenye cy'abanyaburaya ngo nuko ari umugwi washizeho bidaciye amategeko ngo uce uza kuyerereza mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero tubyita kuyerereza, ntawe bemera ko boza baraza kuyerereza atakindi bagamije atari kurondera ingine bo toteza abarundi n'u Burundi.
Mwavuze ko raporo itagira aho ihagaze ikayifatiye ku binyoma, ikintu mwibaza cyo bagituma uyu murwi w'abahinga ba ONU bakorera kuri raporo y'ibinyoma n'iki? Hari inyungu babifisemo?
Inyungu ni mubanze muyumvire ingene byagenze muri Iraq, aho habaye amaraporo nkayo bakagira ngo hari ibiganisho roho nyanganda ngo yema abanyagihugu bagera batikire. None Iraq kigeze he? Ubu ko igihugu ari ubunywenywe, abanyagihugu bari babayeho neza, ubayeho mu marushwa n'amaganya iminsi yose. Mbega amaraporo yavuzwe kuri Libya angana iki? Ubu mbega siho baza bavuga bati ibijya byose byari binyoma? Inyungu rero bafise ni izo zuko bakorera ku maraporo y'ibinyoma kugira ngo bashobore kuja gutembagaza inzego zitura n'abanyagihugu, bashireho inzego bifuza zoca zibafasha gusahura itunga ry'igihugu.
Ambassadeur Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru muri Presidency Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya muduhaye.
Murakoze namwe.
Inshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Iyi mukomeje kumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda harabera inama y'iminsi itatu y'abagize inama mpuzabikorwa bya gisirikare mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni inama igamije kwigira hamwe ingamba zo guhangana no guhashya imitwe y'abarwanyi nka Al-Shabab, FDLR na ADF bagihungabanya umutekano muri ibi bihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana ukorera mu Burengerazuba n'Amajyaruguru y'u Rwanda.
Ni inama ihuje by'umwihariko abayobozi b'inzego z'ubutasi za gisirikare mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Barasuzuma uburyo umutekano wifashe mu karere no gufatira hamwe umurongo nyawo wo guhanahana amakuru agamije gukoma mu nkokora ibitero by'imitwe y'abarwanyi bikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage mu bihugu bigize aka karere. Umugabo w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Jack Musemakweri yavuze ko inama nk'iyari ihuriro rituma habaho ihanahana amakuru atuma ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bishobora guhangana n'icyabangamira ituze ry'igihugu kwacyo n'akarere muri rusange. Aha yagize ati:
Contemporary threat faced by our region, including terrorism, genocide,
mu bibangamiye ituze muri aka karere harimo iterabwoba, ingengabitekerezo ya jenoside, ibyaha bishingiye ku ikoranabuhanga, ubucuruzi bw'abantu n'ubw'ibiyobyabwenge n'ibindi. Aka karere gakomeje kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba by'imitwe nka Al-Shabab n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR, CNRD, IDF n'iyindi ikomeje kugaba ibitero bihitana ubuzima bw'abantu turaje bacu binzira karengane. Muri iyi nama ni ingenzi cyane kwiga ku buryo bushoboka bwo kurwanya imitwe dufatanyije twese. Ndagira ngo nshimangire ko uburyo umutekano w'akarere uhagaze bidusaba guhuza imbaraga. Nta gihugu na kimwe muri aka karere kitakwibasirwa
n'ibitero.
Aba basirikare bo mu nzego z'ubutasi barahanahana amakuru agamije gusigasira ituze n'umutekano w'akarere Burundi butarimo. Kano James Barige Ruhesi, umuhuza bikorwa y'ibikorwa bya gisirikare uhagarariye Uganda muri uyu muryango ari nacyo gihugu gifite ubunyamabanga, yavuze ko muri rusange umutekano w'akarere nta bibazo ufite. Tumubajije niba yabaza impamvu Burundi butohereje intumwa muri iyi nama, adusubiza muri aya magambo:
Thank you for the question. I think I don't have the mandate
kuri icyo kibazo. Ndatekereza ntemerewe gusubiza icyo kibazo. Ibyo ni ibirebana n'ingamba z'akarere kandi cyasubizwa n'abantu bandenze. Si ubwa mbere Burundi bwanga kwitabira inama zibereye mu Rwanda zaba izo ku rwego rw'akarere n'iz'uyu mugabane. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize ubwo u Rwanda rwakiraga inama ya Afurika yunze ubumwe, Burundi bwafashe icyemezo ku munota wa nyuma cyo kutitabira inama ku buryo intumwa zabwo zari zamaze kugera i Kigali zahise zihambira zisubira mu Burundi. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburundi Alain Nyamitwe yabwiye itangazamakuru ko impamvu nyamukuru zo kutitabira inama zirimo kutizera umutekano w'intumwa zabwo. Kuva mu 2015 Burundi bwagiye bushinja u Rwanda gutera inkunga abashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza ku butegetsi, ibirego u Rwanda rwakomeje gutera utwatsi. Mu gihe Burundi bwanze kuza muri iyi nama ariko ku rundi ruhande Sudani y'Epfo yo yayitabiriye ku nshuro ya mbere. Major General Mario Nuor Jok ukuriye urwego rw'ubutasi muri Sudani y'Epfo yavuze ko kwitabira inama ari amahirwe bagize yo kwigira ku bindi bihugu kugira ngo igihugu cyabo gito mu myaka kurusha ibindi kuri uyu mugabane nacyo gikomeze gukura kinatera imbere, kandi ashimangira ko iwabo umutekano ari wose.
You see, it is a lack of information that some people may think that there is.
Burya abantu bavuga ko Sudani y'Epfo nta mutekano ifite, nta bantu badafite amakuru. Sudani y'Epfo iratekanye, niyo mpamvu nanjye ndi hano. Iyo haba hatari umutekano sinazaga kwitabira inama nziza, ariko kubera iwacu hari umutekano niyo mpamvu naje. Iyo bitaba bityo sinari kuza, nari kohereza undi muntu. Sudani y'Epfo iratekanye, ariko ni igihugu kivutse vuba, ikeneye byinshi bigifasha kugira ngo nacyo gitere imbere hamwe n'ibindi bihugu bya Afurika
y'Iburasirazuba.
Iyi nama y'abahuza bikorwa b'ibikorwa bya gisirikare by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba isanzwe iterana inshuro enye mu mwaka, ikaba ibaye ku nshuro ya gatatu muri uyu mwaka wa 2017. Inama y'ubushize yabereye i Zanzibar muri Tanzania, naho iyayibanjirije ibera muri Kenya. Claude Ganza Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwahadejwe rya Amerika.
Tugume mu Rwanda, inzego zinyuranye za leta zirimo Minisiteri y'ibidukikije, iy'ubutegetsi bw'igihugu, umujyi wa Kigali, abashinzwe ibidukikije ndetse n'abashinzwe umutekano bazindukiye mu bikorwa byo gufunga inyubako zubatse mu bishanga. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Yasumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Baravuga ko bafite icyo gipapuro cyabo kiri kuri ofisi.
Hani mu gishanga babwire ko nta byo kuganiraho bindi. Twe turafunga hanyuma mwe muraza ku ofisi kugira ngo twumvikane uburyo mweva kwetinga hano.
Uyu ni umushinwa ndetse n'umukozi we yifashishaga ngo abashe kuganira n'abayobozi banyuranye ku cyemezo bafatiwe cyo guhita bimuka aho bakoreraga kuko ari mu gishanga. Iyi sosiyete y'Abashinwa ifite akazi ko kubaka imihanda mu mujyi wa Kigali, yari ifite ububiko bw'ibikoresho byinshi muri iki gishanga. Ni igikorwa cyahagurukije inzego za leta zirimo za minisiteri zinyuranye, umujyi wa Kigali, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije ndetse n'inzego z'umutekano. Izi nzego zose zitangaza ko mu gihe gito nta muntu n'umwe uzaba agifite ibikorwa mu gishanga. Koleta Ruhamya, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA mu Rwanda.
Kubaka mu bishanga, gukora ibikorwa bidakwiriye mu bishanga ntago byemewe kandi nta muntu uri hejuru y'amategeko nubwo waburinde. Ababifite byose nta byangombwa bakwiriye kubikuraho. So icyo dukora turabafungira, ubwo baraza batuha gahunda y'ukuntu bagiye kubikuraho. Nibatabikuraho ubwo nyuma yaho ubwo leta izashaka izindi nzira zo kubikuramo. So twagiye dukuramo bimwe na bimwe cyane cyane bya bindi tuzi neza ko nta byangombwa bifite. Abantu babirimo bafashe ubutaka bwa leta barabwigabiza kandi bakoreramo ibintu bitemewe, ariko abantu benshi murasangamo inyubako mwabonye umwanda urimo. Ntabwo iki gihugu ari igihugu cye, ntabwo ari dumping site y'umwanda rwose.
Abayobozi bavuga ko bari barabanje kwandikira ba nyiri ibikorwa byubatse mu gishanga babasaba ko byakurwaho kugeza ubwo leta ifashe icyemezo cyo gufunga izo nyubako ku ngufu. Bwana Mugisha Valensi uhagarariye uruganda rutunganya kawunga ari mu bafite uruganda rwafunzwe. Kuri we ngo iki cyemezo cyatunguranye.
Ibi ni ibintu bitunguranye, natwe ntitwari tubizi. Barabimenyesheje twandika natwe iretire isobanura impamvu turi hano n'igihe twahabwa kugira ngo tugire ahandi twajya. Ibyejo byo byaje bitunguranye kuba ejo bamaze kutugeraho turabandikira dusaba nanone kugira ngo tube twakongererwa iminsi yo kwitegura. Mu gitondo tubagezeho batubwira ko bari bugaruke hano kugira ngo tuvugane. So baje bafashe icyemezo cyo gufunga, ariko nta kibazo, turacyari mu biganiro n'ubundi twari twasabye amezi atandatu.
Hari igihombo byabateza baramutse bafunze
ku banya? Of course kirahari, kuko ntabwo twamenyesheje natwe clients bacu.
Leta ivuga ko abantu bose bubatse mu gishanga nyuma y'uko itegeko rirengera ibidukikije rijya mu mwaka wa 2005 bose bakwiye kuvanaho ibyo bikorwa. Madamu Koleta Ruhamya:
igishanga biri mapped, iyo tuje mwabonye abatekinisiye bacu bafite GPS baragenda bagiye bareba ahantu hari igishanga koko. Ntabwo rero tugendera ku maso, ibi bintu ni scientifique. Tuzaho ibishanga biri, ntabwo dusagarira ubuntu koko. Mu by'ukuri ntabwo duhari kugira ngo tubangamire abanyarwanda cyangwa abandi.
Harimo ibikorwa byinshi by'amajyambere, hari nk'amashuri.
Amajyambere ni iki? Nimba mashaka amajyambere dushaka ni iki? Ni amajyambere arambye. Murumva ibikorwa bikomeje gukorerwa muri ibi bishanga twagira amajyambere arambye. Ibikorwa by'ahantu byagenewe, dufite master plan y'umujyi yerekana ibikorwa aho bizagenda bishyirwa. Ariko ibikorwa bitagendana na master plan tugakomeza kubaka mu kajagari nk'ako twahozemo, nta iki gihugu cyagera.
Mu ntangiriro leta isobanura ko izimura abantu bose bubatse mu gishanga badafite ibyangombwa, naho abitegeko ryaje risanga bafite ibyangombwa. Leta isobanura ko izabanza kuganira nabo ibigendanye n'ingurane bahabwa. Iki gikorwa cyatangijwe mu mujyi wa Kigali, abayobozi bavuga ko bazagikomereza no mu bindi bice by'igihugu. Rero bivuga ko mu Rwanda habarurwa ibishanga bingana na 900 biri ku buso bungana n'icumi ku ijana bigize ubuso bwose bw'u Rwanda. Itegeko ry'umwaka wa 2005 ryasabaga abafite ibikorwa mu bishanga badafite ibyangombwa ko bagombaga kuba barimutse bitarenze imyaka ibiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, umugwi CBE rujejwe gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi watanguje igikorwa cyo gufurura kimwe mu binogo vyatawemo abantu ku nyubakwa za komine Mabanda no mu ntara ya aho ni mu ntara ya Makamba. Abaserukiye umugwi CBE bavuga ko bimwe mu bisigarira ari vyo abanyagihugu bagandaguye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na 1972 hamwe n'abo bita bamurere bavuga ko bateye ico gihe. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika, Chris Munezero.
Sibike baravuga yuko ibinogo biri mu ntara ya Makamba atari bike ari byinshi cyane.
Icyo kinogo cyafuru uyu munsi kiri neza na neza imbere y'ibiro bya komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Mu Gwisevere ujejwe gushira habona kuri no kunywanisha Abarundi ukaba wari waje witegekanyije abahinga bizi byo gufurura no kubika ibisigarira by'abantu. Ariko imbere yo gushika kuri ico gikorwa uyu mu Gwisevere ngo barabanje gukora amatohoza nk'uko bivugwa na Liberata Nicayenzi umwe mu bagize uyu mugwi.
Kibaza yuko hoba harimo bamurere kubera imipanga kuko muri cyo kinogo rusangi tukiza kukirabo bwa mbere twarabonye iyo mipanga n'ibivuga ita binini n'amacumu n'ibindi bintu uvuga ko n'abanyagihugu barimo n'abagiye baricwa mu nyuma uraze intambara yiteye tarabijaniranya abanyagihugu ataco bazira ntabwo bandi bose bari bahari abanyagihugu bo mu micungararo ntibavuga igitegere bavuga ko ari benshi cyane benshi cyane.
Twegereye abanyagihugu bari bakoraniye aho kuri komine bihweze kugene icyo gikorwa kiriko kiragenda. Umwe muri bo yemeze yuko ibinogo nkamwe n'ibyo byatayemo abantu ari byinshi aha muri komine ya Mabanda.
Kiriya kinogo kiri hajya ku komine kirimo bamurere abo bita abanyabipanga. Ikinogo kiri hariya ruguru ku rusenyi. Ikinogo kiri ngaha kwa patire. Kirimo abantu bagira bati ngo muje kupijira hari ahantu ngaha uwo muntu yambariye aharuguru neza neza yakabare ko umuntu twa buregeye tazi bujumbura naho nyaba ko ari ikinogo naco ni kirimo abantu harimo nababa mu nzaza hakujya bahakira hahamba naje nyine imbere kuri cordet hajya ku bitaro hari ikinogo.
Uyu mufasoni twa musanze hariko harabera ico gikorwa co gufurura ibyo bisigarira. Numubaro mwinshi yatubwiye yuko atabona neza ahamwe n'ivyo bikorwa bizomushikana.
Twe tuvuye ku isoko. Mugaba cyabambira ati hajya bariko bavana ya magufwa ya 72. Niho sanzere mpavuga ati boge bazabirekera hoho. Ndi ntibyari ibipu mu bindi.
Kubera iki yumvira ko bireka?
Kandi yumvira kuko baboze batakira abantu.
Lela Sindayirakira yatubwiye yuko ubwicanyi bwo mu 1972 bwabaye yabyaye kabiri. Ubwo bwicanyi bwamutwaye Samuvyara ariko ngo ntiyamenye neza bamwishe n'ico bamuhoye.
Mana no kubwira n'amagufa yiwe hari no bangoma kubesha kuko bagiye babafunze imigozi inyuma bashyira ku bantu bashyira ku 200. Jesse menya babatwaye bari bo bage babatwaye baziye kumbwira ngo uraze namakuru kaha twicaye ngaha ngo so wawe yarapfuye kandi bamwishye.
Icyo gikorwa cabaye ku biro bya komine Mabanda cyo gufurura ibisigarira by'abantu batawe mu kinogo rusangi itegekanije ko bizomara iminsi ibiri. Kuri uyu munsi wa mbere hakaba hatowe ibihimba bitari bike by'amagufa y'abantu bizoheza bigatororokanwa icyo gikorwa kirangiye. Kisi Munezero mu Mabanda mu ntara ya Makamba ku bw'ijwi rya Amerika.
Ndera ko turangiza ibiganiro vya kuri isaha dusubira tubi bicinca amakuru twabashikirije igihugu ca Korea ya ruguru cashikirije ubutumwa bushasha bwa kakagazo kubi hano bishasha ugwego gushira hamwe mpuzamakungu onirujeje umutekano n'amahoro ku isi gwafatiye ico gihugu mu mugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike.
Aung San Suu Kyi uyobora ishyaka riri ku butegetsi muri Myanmar yahagaritse urugendo yagombaga kujyamo mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye i New York mu gihe amahanga akomeje kumugaya ko ntacyo akora ku ihohotera n'ubwicanyi bukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abarohingya. Abarohingya barenga 370,000 bamaze guhungira mu gihugu cya Bangladesh.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko cishe uno munsi kwa gatatu abagwanyi batandatu bumbwe Al-Shabab mu bumanuko bwa Somalia. Ico ni igitero kigira kane Amerika igize ku murwi Al-Shabab muri uku kwezi konyene.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Kamboji yamaganye amagambo aherutse kuvugwa na Minisitiri w'Intebe Hun Sen ashinja Amerika gushaka guhirika ubutegetsi buriho muri icyo gihugu. Ambasaderi William Hate yavuze ko ibyavuzwe na Minisitiri w'Intebe ari ibinyoma bigamije kuyobya kandi bidafite ishingiro.
Leta y'igihugu cya Tanzania yafatiye ingingo zikomeye amashyirahamwe acukura ubutare imenyesha ko ayo mashyirahamwe atariho amatagisi yayo. Abahinga bavuga ko iyo ngingo ishobora gutera ubwoba abanyamitahe.
Naho polisi mu gihugu cya Afghanistan iratangaza ko igitero cy'umwiyahuzi ku marembo y'ikibuga cya cricket cyahitanye abantu batatu gikomeretsa abandi batanu mu murwa mukuru Kabul.
Njoti mwese mkonda radiju ya Amerika bigani yotuwa ito wafite kulisa hani wabigaruki yetu waneya kanya kukushimna engineer Zube ya dufashije muhinga bugivyo mhamge na Fazo ya dufashije gushira hamge bigani ilo kuli mikro mwari kumena Fideni yungabo.
Na nje edirgue manda wa shimie kandi mbifuriza umuguro wa mwiza mukomeze muriyoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.